tinoone baza gukorana na leta gute
yego
kugira ngo bahure na leta leta irafise ubushikiranganje bujejwe abarundi baba mu mahanga leta irafise ubuserukizi bwa leta ariyo twita ambasade n'inkicabona cy'umuko n'inkicariho cy'umukuru w'igihugu nibo iyo ubuserukira leta ari ahantu ni nk'umukuru w'igihugu aba yicaye hajya mu gihugu rero kujya umunyagihugu yubaha amategeko y'igihugu na twebwe duhamagarirwa kubaha amategeko y'abaduserukira imbere y'umukuru w'igihugu rero kimwe kimwe kirafise ibyo kijejwe ni ukuvuga twebwe turi nk'amashyirahamwe muri ayo mashyirahamwe rero iyo ministeri idushinzwe twebwe irafise icyo bita politique nationale de la diaspora ugasanga muri iyo politique nationale de la diaspora harimo ingingo nyinshi usanga ari politique n'izitari politique hanyuma rero kugira ngo bashobore gukorana na diaspora diaspora ifise statut nk'ishyirahamwe mugabo ingingo y'icyenda ivuga iti umukuru w'ubwo rwego ni ukuvuga iyo collective y'amashyirahamwe iyo amaze gutorwa
ahinduka
ahinduka umukuru w'abarundi baba mu mahanga ni ukuvuga ni ibintu bibiri uwo mukuru w'abarundi baba mu mahanga aca connecta abarundi baba mu mahanga na leta y'u Burundi nico gituma rero tuca dukorana neza leta ikaba ifise umuntu bashobora gucako kugira ngo bashobore gushikira y'amashyirahamwe akorera mu mahanga rero na twebwe tukaca tubwira aba barundi bari muri ayo mashyirahamwe tuti mwebwe igikorwa cyanyu nyamukuru no kuzana abagwizatunga no gukundisha u Burundi no guhindura isura nziza y'u Burundi mukerekana isura nyakuri y'u Burundi mukongera mugafasha mugafasilita mukorohereza leta mu kazi kayo ikorera hanze iyo tuvuze leta akazi ikorera hanze no kuvuga ambasade twebwe rero igikorwa cyacu pa raporo na ambasade turayorohereza akazi kayo bo baratugira ati twebwe imigambi yacu niyi mudufashe kimwe tukabikora mugabo ntituza guha amategeko ambasade ahubwo ambasade iratubwira ati twebwe imigambi yacu ni mudufashe tukabafasha tugakorana nico gituma umukuru w'igihugu igitega itariki 28 z'ukwezi kw'indwi mu 2012 yavuze ati barundi muba mu mahanga nimukorane neza ndabaserukira igihugu cy'u Burundi mu makungu mugwize abagwizatunga baze gushyigikira Burundi mwerekane isura nziza ibyo byose rero tukabikora muri bwa budasa bwacu abahutu abatutsi abatwa amaeglise abatari mu maeglise bari ku giti cyabo rujya rubangabange bose ibyo rero ni byiza yuko abarundi barakunda kuvuga mugabo ntibakunda gusoma ngo babone amategeko abagenga babone ingingo ngendegwako ngo basome barabe mbega ntuzenya politique nationale de la diaspora ivuga iki ico gihe usanga dutanguye gukora twumvikana mu gihe dusoma ico amategeko y'igihugu avuga urwego rwa diaspora rutunganijwe neza cyane ni ukuvuga yuko iyo turinze duhitamo ishyirahamwe ngo ribe ope ni ukuvuga organization pays ni ukuvuga urwego dushyiraho mu gihugu uruserukira ba barundi mu budasa bwabo iyo duhitamo iryo shyirahamwe ni ukuvuga tuba tuyizeye yuko rizorangura ibyo bintu byose tuvuze harimo kubahana no gukorana neza no gukurikiza amategeko twebwe rero turafise amategeko ya discipline tukongera tukagira n'ugwego rufasha mu gutorera amatati aho hose habaye kutumvikana. Rero twama dusaba abarundi yo abantu batumvikanye ko babanze bagatorera inyishu hagati yabo bakurikije amategeko yabo. Iyo kananiranye turahari kugira ngo tubafashe.
Ego.
Hari iyo rero mvuze ngo turahari burya na jewe hari igihe nitura na ambasade nkavuga nti reka dufashanye tukaca dukora muri bwa bufashanye batubwiye ati aba bantu mukorane neza.
Yego.
Iyo tubonye binaniranye turishimikiza amategeko duhabwa n'ingingo tugenderako kugira ngo tugumizeho ordre.
Yego ntimubandane kugira murinde akajagari, murinde induru, murinde amajambo menshi
ntizibe mugabo. Ibyo biza ari uko byananiranye. Iyo hariho nk'umuntu avuga ati twebwe ibyo bintu ntitubikeneye, twebwe turitunganiriza, urumva icyo gihe nuko baba bafashe iyindi nzira mu bisanzwe twebwe tudakunda gukoresha. Biba biciye mu nzira z'ubucamanza. Iyo biciye mu bucamanza rero n'urundi rubanza, bica bibanza kutugora ingene ibyo bintu tubigarura. Mugabo nta kinanirana naho biba byamaze kujya mu manza, turafise ingene dushobora kubigarura biciye mu mwumvikano. Icyo nababwira ni uko nari nakivuze yuko umurundi wese ari inyuma y'Uburundi ikiringo cy'amezi atandatu ahinduka umuntu wo muri diaspora abikunda atabikunda. Ni ukuvuga yuko urashobora no kubura impunzi mugabo uburi uwo muri diaspora. Icyo igihambaye ni uko na wewe wiyumva yuko uri umurundi. Si ukuvuga yuko iyo uri impunzi ucuba ruhebwa uguma uri umurundi. Uburundi buba bugukeneye, Uburundi buba bukeneye yuko ubandanye ukoresha zijya nguvu ufise kugira ngo wiyumve yuko na wewe ufise igihugu kigukunda. Rero mu nyishu imwe bose n'abarundi bo muri diaspora ntibazoze bitinya, n'uwugira ikibazo ntaze yitinye kudukontakta cyangwa gukontakta uwuserukira igihugu abamwo, kuko turabashigikira tukabafasha. Hari hakenewe ibintu bisabwa n'amategeko tubafasha kugera muri ambasade kugira ngo ibintu bigende neza.